Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Nshuti mwese mukomera dutega amatwi kino kiganiro muri isanga mugiye kumviriza kiganiro giha ijambo abanyonyi biradio ijwi rya Amerika kiramaze guhita nimuhamagare ku mirongo ya telefone irugaye murakoze. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti muduteze amatwi muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka kuri uno munsi wa gatatu itariki 11 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2018. Uno wa mwanya tubashikiriza ikiganiro mwumva buri munsi muri isanga ku munsi wa gatatu tuganira kubijanye n'amagara y'abantu. Ukuvuga umuntu agiginiza byo bari ubumuga mu mvugo z'umuntu ni ingwara umuntu agendana canke n'ikibazo cy'inyifato mbe yo bari ngorane ishobora guhera co bari kibazo kivugwa n'abaganga bavura izihe ngwara. Ivyo ni bimwe mu bibazo tugiye kwihweza mu kiganiro muri isanga cerekeye amagara y'abantu kuri ico kibazo cyo kugigimiza. Turumviriza intahe za bamwe mu bakuranye ico kibazo kuva bakiri bato n'ivyo bakoze mu kugikemura. Twatumiye kandi n'umuganga yanonosoye ibijanye n'inyifato hagerageze kudufasha gutahura iki kibazo. Kazi rero mwese mushikirize ibibazo n'ivyiyumviro kuri kino kibazo kuri uyu munsi wa gatatu. Nimero ni yayindi mushaka gushikiriza ku vyiyumviro ni 1 202 44 1 993. Kaze mwese
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko twabibabwiye kuri uno munsi wa gatatu tuganira ku bibazo vyerekeye amagara y'abantu muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabahaye ikaze rero mwese. Ukuvuga umuntu agigimiza byo bari ubumuga mwijwi canke mu mvugo y'umuntu ni ingwara umuntu agendana imutuma avuga mu buryo butandukanye n'abandi canke n'ikibazo c'inyifato mbega yo bari ngorane ishobora guhera co bari kibazo kivugwa n'abaganga bavura izihe ngwara. Ni ivyo mu bimwe mu vyo tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga cerekeye amagara y'abantu cy'uyu munsi. Nkuko twabibabwiye turumviriza intahe za bamwe mu bakuranye ico kibazo n'ingene bagerageje kugikemura. Twatumiye kandi n'umuganga psychologue Nibaruta mediatrice nadufashe gutegera neza iki kibazo yanonosoye ibijanye n'inyifato araza kugerageza kudufasha gutegera neza no kumva icyo umuntu yokora kugira ngo bavane n'iyi nyifato canke ubugwayi ubumuga bwo kuvuga umuntu agigimiza bikamutuma atagira ukwizera muri we iyo hageze guserura iciyumviro. Nkuko twabwiye rero inimero ni yayindi nyene ni 1 202 44 1 993. Muhamagare mushikirize ivyumviro n'ibibazo. Murashobora kandi no kuja kuri Facebook yacu aho mushobora gushikiriza ivyumviro tukabisoma tukabaza na muganga canke tukabaza psychologue madame Nibaruta mediatrice akagerageza kubishura. Adresse yacu kuri Facebook ni VOA Radio yacu. Ereka rero mbere yuko tuja mu kiganiro nyezina tubanze twumvirize imwe mu ntahe za bamwe mu bagize icyo kibazo cyo kugigimiza. Ni inkuru mugenzi wacu Diane Ndonse yaduteguriye mu ndwiheze.
Abahinga mu bijanye n'inyifato basigura ko ukugigimiza ari ngorane iva ku bihimba bifasha umuntu kuvuga biba bidakora neza mu buryo butegerejwe. ariko rero iyo ngorane ishobora guhera ikibazo nike naje bigo abagigimiza bashobora gufashirizwamwo. Eric batungwa nayo numusore ahejeje amashuri ya kaminuza atubwira ingene yagerageje kwigwanako kugira ngo akire iyo ngorane kugigimiza.
Jewe kubanze ngira ngo baranze dufate kuva kwishure muri primaire no muri secondaire meme arumuntu agigimiza cyane cyane nkiyo ngize ubwo baho byari bindi bindi ama gushika mu wa mbere muri université ntanguye mu wa kabiri rero muri université cyane cyane ndavuga nti harageze ko nogira ico nkoze ndabe ico bivako kubera je mbona afise ibihimba by'umubiri bikwiye nk'ivyo abandi basanzwe bavuga neza nisimona rero igituma afise iyo ngorane yo kuvuga amaca ndacanga aho ndatangura ndarondera ijya nino ndaca kumihora ingurukana bumenyi ndashira hamwe n'ivyigwa nitse muri psychology kubera uje nagize igisata kicejwe inyifato filiere no kwita mu gifaransa santé mentale pratique psychothérapeutique muri université y'u Burundi amaca nongera nzandaraba n'abandi bantu nyene iyo turiko turaganira badafise iyo ngorane ukuntu babigenza iyo bariko baravuga icyo no kwita mu gifaransa ama articulation yabo ndagerageza no kurondera n'imyimenyerezo mbona ko yomfasha mu kugira nanje nkire ubwo bumuka.
Muri rusangi abantu bafise ingorane yo kugigimiza bahura n'ingorane yo kudashobora gushikiriza ibyiyumviro byabo ibyo bikabatuma banikumira
nkifise ubwo bumuga nashobora kuba afise icyiyumviro ugasanga sindose ukuntu ndagishikiriza kandi nabona ko cyokubaka canke nkafise nk'inkuru nyene shobora gutera abandi ha mugasanga cimbura ukuntu ndayivuga umva ivyonye ko byambavaza hama n'ikindi naco washobora gusanga mu ishuri yohageze kuwishura warusanze inyishu mugabo kubera uzi uko ni wishura hama dufate ugasanga uri kwagimiza abandi bace batwenga mwa mugasanga nk'iyo inyishu cyugumitsamo.
Eric batungwa nayo amaze kubona ko akizingorane yo kugigimiza yaciye agiciyumviro cyo gufasha abandi ahanini agashimikira kumyimenyera rezo ifatiye kukuntu umuntu ahema
si miti mvuga ndaguhaye imigendo mira makinine nti mu gitondo na saa 5 n'umwicoro mugabo ni nk'imyimenyerezo dufashaniriza hamwe kwera nkuko munababwiye ku muntu asanzwe afise ubwo bumuga ibice vyihemero vyiwe ntibabikora neza rero hariho imyimenyerezo yerekeye gukosora kuntu umuntu ahema ariko aravuga hakaba n'imyimenyerezo yerekeye ukuntu iyo uriko uravuga utandukanya indome n'amajambo.
Iyi myimenyerezo yo kuvuga neza irasaba ibikoresho bifasha umuntu gutandukanya umwanya wo guhema kugira ngo ashobore kuvuga neza. Uyu musore abandanya tubwira bimwe mu byo ahambije yikorako.
Ndabahaye nk'akarero gatoyi nko mu gukosora ukuntu umuntu ahema takoresha umukenke hama rero uwo mukenke ugufasha ko winjiza impwemu nyinshi zishoboka kugira ngo niwavuga bize kukorohera ntihabe ukuzibigwa mu mahaha kubera ko impwemu kuzahetse. Hama icya kabiri naco nkoresha ndashobora gukoresha intoki ziwawe nyene canke ngashobora gukoresha nk'amabuye ukazura yafumbata uko ufumbata urekura uturavuga
uko asohoye ijambo ariko afata yongera zarekura uko agiye kuvuga irindi jambo
nivyo nivyo mwumva ndashobora kuvuga dufate nk'ijambo nti data na mama haro nk'iryo jambo mutayikoresheje mwubwo buryo bwa kabiri ndababwiye nkoresha nk'intoki canke nk'ikintu zurafumbata nk'ibuye canke iki urashobora gusanga uri kuvuga uti data da ugafumbata mwamukarekura data mama uko uvuga ubufumbashe urekuye ucuhora ico rero nico nita mu gifaransa espasta ugutandukanya umwanya bica bifashana wa muntu asanzwe afise ingwanereza kugigimiza atanyaraguritsa mu kuvuga agafata kanya kukwinjiza impwemu.
Abahinga mu bijanye n'inyifato babona ko ubufasha budakwiye kugarukira ku myimenyerezo yo kuvuga gusa ariko bakaronswa n'ubufasha bwo guhindura ibyiyumviro bafatira ko inyanduruko yo kugigimiza ari ngorane yo munyifato umuntu aba yaragize akiri umwana mu gihe aciga kuvuga. Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Diane Ndonse kuri iyo nkuru waduteguriye. Reka rero twakire umutumire wacu agiye kudufasha gukemura ibindi bibazo bijanye n'izi nyifato chanke ubu bumuga aradusigurira uko abibona n'ica rico neza na neza. Ni psychologue médiatrice Nibaruta madame Nibaruta twongeye kuguhikaze mu kiganiro muri isanga haraciye.
Murakoze.
Madame Nibaruta none iki kibazo umuntu aragikurana canke n'ikintu twovuga yuko kigenda kirakura uko agenda arakura n'ikintu navukana
Ubusanzwe iyo umwana atanguye kuvuga agitangura kuvuga urashobora kubona yuko atanguye kuvuga mu buryo nyene atavuga amajambo nyene n'ingoga na n'ingoga nkuko yabwiriza kuvuga cyane cyane nk'iyo yikwega ku ijambo kanaka cyangwa agafata umwanya munini kugira ngo ashobore gusohora ijambo. Hariho rero izo ngorane ziva ku karonda usanga mu muryango harimwo umuntu agigimiza ugasanga rero n'ikibazo kijyanye n'ingene ibihimba byo gusohora amaji cyangwa gusohora kuvuga bitameza nk'uko byabwiza kumera kugira ngo umuntu ashobore kuvuga neza. Igihe rero umwana nk'igihe yagize yashyikiwe n'ikintu mu muryango haba gukurikizwa haba kwimuka bityo usanga abantu baba ngaha muri kasiye nk'iyi ugasanga bimukiye mu yindi kasiye cyangwa baba mu gihugu iki ugasanga bajya mu kindi gihugu akaba yahinduriwe ishure akaba ari ibintu bimutera uruhagarara bigahita bituma rero umwana ashobora kwigimiza. Nibaza rero ko ababivukana nabo biba byavuye ku karonda usanga harimwo mu muryango abagigimiza ugasanga arabikuranye ubundi nawe birashobora kumusikira mu gihe kanaka bivuye kuri stress cyangwa ibindi bintu bishobora kuba biramuhagarika umutima.
None nk'abapsikologe abaganga bafasha ibijyanye n'imyifato abantu baza gusaba gufashwa bakiri bato akenshi barazanwa n'ababyeyi babo canke ni kimwe muri bya bibazo abantu badafata nk'igishobora kuvuga ugasanga mu kibano mu gihugu ugasanga ni kintu bafata nk'ikintu umuntu ashobora kubana naco atagize icyo gikoze ko mubibona gute.
Ababyeyi b'Burundi ababyeyi b'Abarundi bariko barateye imbere cyane ku kijyanye no kwivuza burya kujyanye n'imyifato ndamaze kumva ibice bitanu ku ijana by'amakonsultation aba muri kabine kenshi usanga ari abana baba bafite ibibazo nk'ibyo hagati y'imyaka itanu n'imyaka abo maze kwakira ni hagati y'imyaka itanu n'imyaka 20 n'umwe 20.
Muri kahise tuganira hari ibibazo bimwe bimwe mwagiye muradusigura yuko bishobora kuva ku guhahamuka cyangwa ku kuba umuntu yaraciye mu kintu camuhahamye akiri muto igico bakiri kimwe muri byo.
Ego birasika iyo umuntu ari kaca mu bintu bihe bidasanzwe hariho n'abantu usanga iyo basavuye by'umurengera usanga basa batangura kugimiza kandi bari basanzwe bavuga neza. Kenshi rero iyo umuntu ari kaca mu bihe bidasanzwe bamwe hari byo usanga bagiye batangura kugigimiza ugasanga rero bivuye ku ruhagarara ku bintu nyene bitoroshe ariko aracamo canke byamushikiye. Kenshi ku bana birashobora kuva ku ngene ku ishure imigenderanire n'abandi bana bagirana ku ishure canke amanota ugasanga atangwe kugigimiza kubera ku ishure pete bimugora cyangwa ugasanga yakurikiwe gukurikirwa rero hariho abadaheza ngo babyakire n'ikintu gisanzwe biheza rero bigatera uruhagarara. Rero bitabaye impinduka mu buzima hari igihe usanga rero bikiye bigira ingaruka imwe muri izi ugasanga niyo kugigimiza.
None muri ko murabavura bamwe mumenya mute ko ari ikintu yavukanye cyangwa ari imyifata ariko aratangura kudevelopa cyangwa kugira ngo ukumbure uburyo mumufasha buba butandukanye cyangwa bose n'icyo kimwe uko mugerageza kubafasha.
Ikibazo cyiza cyane. Mu bisanzwe iyo umuntu umwakiriye ugomba kumufasha ugomba gutangura kumumenya icyo twita anamneze. Donc ni ukuvuga kurondera gutahura mu miryango ufise fiche ndinge hano tuvuga mu kirundi mugani fiche no mu kirundi wacu tukivuga ngo ni fiche ufite fiche yandikwa ko sena nyina aho yavukiye bishobora kuba byaramushikiye ngo ashobora kuba afite yaragwaye cyangwa nyine abo bavukana ibintu byinshi ugomba kuronka ama inkunyi cyangwa informasiyo nyinshi kuri uwo muntu ugomba gufasha. Muri ibyo rero urashobora kubona ati uyu muntu kwata mu muryango atamuntu n'umwe yarwaye cyangwa yagize ingorane yo kugigimiza nkumbure pete hari ibi cyangwa biriya avec uwo muntu nyene cyangwa abamukikuje icyo kitantu haje uratahura ukamenya ati uyu muntu ibyo ari byo byose yobayashikiwe n'ibi cyangwa n'ibi. Amfishe hariho n'ibipimo hari amateste ushobora kumuha umuntu ugatahura ibyo yabayemo cyangwa ingene ibona ahabaye.
Murakoze cyane gose. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga. Turi kumwe na psychologue mediatrice Nibaruta, ariko aragerageza kudufasha gutegera gutahura ikibazo cyo kugigimiza iyo umuntu avuze adasohora neza amajambo, akavuga yihuta, akavuga umenga impemu ziramuheranye, icyo bita kugigimiza mu Kirundi. Turiko rero turaganira kuri iki kibazo, turaza kwakira n'abanywanyi biradishwe ijya Amerika nabo nyine bashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro. Niba bibashikira canke abo mu muryango babifise, tugerageze gutahura kintu kibazo twese hamwe. Mugume ku maradio yanyu, tumira mate, turagaruka.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656, wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umunsi wa gatatu tuko turaganira ku magara y'abantu, n'umunsi tuko turaganira ku kibazo cyo kugigimiza abantu. Bamwe bamwe baravukana kino kibazo canke bakagikurana canke kigatangura hagati mu buzima bwabo. Nibyo tuko turagerageza gutahura. Psychologue mediatrice Nibaruta afise ikigo gifasha ibijanye n'inyifato ibujumbura mu Burundi, ariko aragerageza kudufasha gutahura neza bimwe mu bijanye no kugigimiza. Kuri Facebook murashaka kutwandikira mukabaza ibibazo n'ivyumvo, mugashikiriza n'ivyumviro. Tubibutse adresse yacu ni VOA radio yacu kuri Facebook. Tubandanyirira mu kiganiro mediatrice Nibaruta. Madame, gishobora none gufata igihe kingana gute iki kibazo cyo kugiginiza? Mbere dusubira inyuma gato, mwoba mugitahura nk'ubumuga canke nk'ingwara muri make?
Sinovuga ko ari ubumuga. Ubumuga tumenyereye kenshi ari ibintu bidashobora guhera, ari ibintu umuntu asanga yogendana ubuzima bwe bwose. Ariko kugiginiza no gifata nk'ingorane, sino nagifata nk'ingwara. Jewe numva no gifata nk'ingorane. Ingorane kanaka yo kuvuga canke ushobora gukosora ukoresheje ubuhinga ubu cyangwa ubundi, bivanye n'icyo ibyo kugiginiza cyavuyeko. Kenshi mu makenshi nk'iyo umwana yakurikiwe akagira umubyeyi anyitura mu bijyanye nuko kugigimiza kwafasha umwana, ndamusaba yuko ahindura imibanire ngene babanye, amwitwararika, hagira ibyo bakorera hamwe, amuganiriza, agerageza uburyo bwose hahinduka ibintu kugira ngo yumve yitwararitse. Mu minsi mike nizubona byaheze.
Nicyo kimwe no nko kubana no kubakuze nabo nyine, nubwo umuntu akuze n'umwana usanga ama metode canke uburyo mubafasha butandukanye, nabo nyene bifata akanya gatonya. Ni nk'iki kingana gute
ukuze mu bisanzwe umuntu burya ikiremwa muntu ari mu kuntu nyene ntushobora kuvuga ngo namufasha mu mwanya ungana ku mugabo. Kenshi iminsi cumi n'itanu ibaye iminsi yoba iminsi cumi iyo nibaza yuko rera urumva biba bisaba yuko mukora ayo ma exercice hanyuma ukaraba ko atabindi bishobora kuba byaratumye. Kuko urumva ikibazo kiba kiri ngaho, mugomba kugira ama exercice atuma umuntu ashobora kuvuga, kwimenyereza kuvuga neza. Hanyuma rero hari ibindi ariko aracamwo bitandukanye, ni ngombwa rero ngo mufashe kuri ibyo, kuko bashobora kumufasha ibyo bibazo bikemutse. Usanga rero asubiye akavuga neza, kuko icyo kiba cyatumye agigimiza mu gihe atari ibyo yavukanye, atari bimwe by'akaronda, biba biheze nabyo nyine bitarugenda.
Birumvikana ko nk'uko mubivuze buri kiremwa muntu aba ateye ukuntu gutandukanye, urumva bisaba uburyo butandukanye bwo kumufasha. None twavuga yuko baba abakobwa canke abagabo, bagore canke abagabo bompi, mu bijyanye n'inyifato canke iki kibazo bose bofata igihe kingana, canke bijyanye n'umushahe w'umugabo n'uw'umugore, ni nico kimwe mu kugerageza kubafasha muri iki kibazo cyo kuvuga.
Mubisanzwe ningorane ikunda gufata abagabo sindagira ubushakashatsi ngo ndabe kubera iki ifata abantu b'abahungu cyangwa abagabo gusa kuko muri abo bantu bose maze imyaka itandatu ndiko ndafasha abantu ngaha mu Burundi maze kwakira abantu b'abahungu gusa nta mukobwa ndakira kuri icyo kibazo
niyo mpamvu nakibajije kuko abo nzi cyangwa abona kuze mbona benshi baba ari abagabo cyangwa abahungu ni ikintu kumbureye umuntu yagerageza kumenya cyane kugira ubushakashatsi akamenya impamvu ariko nkuko mubivuze benshi nasanze nanje arabagabo n'abahungu bahura n'icyo kibazo cyane radishwe rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe kwijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio Yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio Yacu. Radishwe rya Amerika isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya tuganira na Madame Mediatrice Nibaruta ni psychologue akora mu bijanye no gufasha inyifato Madame Nibaruta aho bahari ibigo mu Burundi canke abaganga bashimika kuri iki kibazo cyo kufasha abantu kuvavanura n'inyifato canke ikibazo cyo kugigimiza mu Burundi canke ahandi mu karere
mbigwiriye ibintu byane inyifato muri ibi bihugu usanga kenshi bitaratera imbere cyane ngo abantu bizukire gukora ku gace kabo usanga bugura ikigo atari bimwe bijyanye n'amashyirahamwe bimwe bita ama association cyangwa ama ONG kuri je vraiment ntapfa nabo nzi na kigo nzi iki kigejwe n'iki petre bishobora kuba bihari mugabo ntacyo ndumva
Oya ntituracumva na gato ahubwo ibyo kidutuma twibaza duti none ubwo abantu ntibaca batangura kuja kumbure kwivuza iki kibazo mu baganga bajejwe ibijanye n'ijwi ugasanga abantu ntibazi neza aho kwitura ngo bamwumva abo bantu baza kubitura bo baragerageje kuja kwivuza mu baganga b'ijwi
Oya uyisanga ari kintu usanga ariko n'abantu bagendana igihe kirekire harigihe mbere bakeneye ibaza yuko yohera niyumvira ati nuko ameze ugasanga umuntu abayeho nabi kenshi usanga abo nakiriye ijana ku ijana nta muntu yari bwaje kwivuza kundi muganga ngira ngo kubera urumva baba bakumva ku maradiyo bavuga ati sesengira umuntu wafashe cyangwa ugasanga barasomye ku buhinga ngo kanabumenye baramenye ko bishobora gufashwa mugabo benshi nta busanga baragiye kuraba uwundi muganga usanga babibanye nk'uko kame ngo n'ubumuga budashobora guhera ariko birashobora guhera
Ego vyukuri ni kibazo kitavugwa ko cyane canke na gato sinari bwumve mbere yuko ndanateramisha na kino kiganiro sinari bwumve ikibazo cyo kugigimiza kivugwa ku iradi canke mu binyamakuru kenshi turagushimiye cyane ko nafashe kano kanye ko kuganira natwe no kugerageza gufasha abanyagihugu kumva yuko hariho inyishu kandi nkuko mubivuze kirashobora gukemuka Reka tuje ku murongo wa telefone duhe akaryo abanyonyi biradijwe rya Amerika nabo nyene bashowe kubaza ibibazo bashikeze n'ivyumviro duhere ku witwa Innocent wiriwe neza murahura komeye Innocent duzijwe uvugire kuri telefone neza madame Nibaruta akumve neza duga ku ijambo
akabazo na kirendaze ari umana yavukanye igihehere mu maso byinshi cyirabura sinzi rero ko twabotora mu cyo kwa muganga kumuvuza turabura umuti wumva n'ubuzi kuma bikurikirana sinzi ko yadufasha akatuza nk'umuti cyangwa agatibarira nk'umuti twakora kugira uwo mwana atere ikibintu mu maso agata nta n'akamaro umufitiye
uradutunga inosa no musi ntituruko turaganira kubijanye n'ingwara yo kurukoba ariko tuko tugwanira cyane cyane kubijanye n'inyifato kumbure ushobora kurondera ubufasha ahandi ariko uradutunga no musi tuko tuganira kubijanye n'ikibazo cyo kugigimiza
ego menene igwara yo kugimiza ho bahari imiti umuntu yashobora kugufata ubwiri here cyane ayipurikatire
reka tukibaze icyo madame Nibaruta akumbure ni ikibazo cyiza madame Nibaruta hari umuti mushobora kuba mukoresha cyangwa mwumva ukoreshwa mu gufasha abantu bavuga no kugigimiza
mu bisanzwe umuti abantu benshi bamenyereye imiti y'abamira ubusanzwe imiti y'abamira ni byiza ko ufata urwaye ikintu kijyanye no kijyanye n'uwo muti nyine kuko kugigimeza ntiwafata umuti kiretse amwekebi hari iyindi ngorane iherekeje ku kugigimeza muganga akaba yayibonye mugabo kugigimeza byonyine bivugwa n'ubuhinga butandukanye n'imyimenyerezo itandukanye yo gufasha umuntu gushobora kuvuga neza nta munsi rero bamwandikira ariko nibaza ko kuri icyo kijyanye n'icyo yarabajije naho urumva kitajyanye n'ikiganiro nyezina nibaza ko yodondera umuganga w'indwara zo ku ruhu nibaza ko yamuha umuco cyane kuba yarafashe umuti umwe ntukore n'uwundi arashobora kumuhindurira biza yojya kuraba umuhinga umuganga yabyigiye abo bita ba dermatologe
urakoze cyane nosa kumbure nk'uko muvyumse madame Nibaruta hanuye ati ni kuja ku dermatologe muganga ajejwe iby'urukoba urakoze cyane madame umutubwira mu ma technique cyane bimwe mu buryo mukoresha twumvise ko hari ubwo gufasha mu bijanye no guhema uko kuvuga kurajanye cyane nibijanye no guhema k'umuntu yari karavuga
igihe keshi umuntu afite ingorane yo kugigimiza iyo atanguye kuvuga hacatse ikintu bita ubwoba kubera bazi ati ibi bintu ngomba mvuge abantu barantwenga cyane ndabarambira kuko hari uteba mu kuvuga ugasanga abantu begeranye nibaza ko tugishika ko nyine bagaca bamuherahereza ijambo ntibamukundire kwaheza kubera mbere barambiwe icyo rero iyo ni inyifato badakwiye kubandanya kuko ibyo si byiza ukureka agaheza kandi bakamwihanganira rero iyo umuntu ariko aravuga agira ubwoba icya mbere ni ukubanza akamenya ko ubwo bwoba bugira hama agakorera ku kijyanye n'ubwo bwoba akiyemera akaduza novuga ingene yibona akibona uko nyine abwize ko akamenya yuko ubwo bumuga iyo ngorane ari ingorane ishobora guhera kandi mu gihe ayigeze neza hama rero iyo ari karavuga hari ingene umufasha kwinjiza inkwemu cyane kugira ngo izo mwema zinjije mu gusohora ijambo azisohora bivaye n'izo mwema ariko arasohora asohorana iryo jambo ahosohora n'inkwemu uko kuntu yaragira uko yimenyereza uko amenyera kuvuga yisanga asigaye avuga rero neza bitamugoye hariho ibyo bakoresha peut-être charimo imikenke hari ibyo bakoresha hari akantu nk'agapira kame k'abana badunda usanga umuhaga akagira demuma akagira n'intoke akagafumbata uburyo ariko aravuga agenda avuga akajambo kamwe kamwe mugabo ubundi mu nyuma ahejeje agaca avuga rero ijambo ryose iyo myimenyerezo ashobora kuyigira ahagaze cyangwa ahigira yicaye cyangwa hariho n'ibindi agira ariko aragira amasiporo burya bajya muri salle siporo ari muri pozisiyo kanaka
birumvikana ko birumvikana ko nk'ubwo buhinga busaba yuko boza kubonana na n'abafasha nk'abamwe bwe ubundi guhinga bujanye n'imikenke ubwo bupira mu ntoki n'ibindi bisa n'ibigoye gukurikiza atari umuganga cyangwa umuntu abafashije nk'umupsikologe ariko watanze n'impanuro ku bandi bantu mu kibano impanuro zihambaye uvuga uti kutamuheraherereza ijambo umuntu akamuha umwanya agafata umwanya akishyura ikibazo cyo cyangwa agashikiriza icyumviro ciwe ni ikintu gihambaye cyane. Mwavuze kandi nuko umuntu we nyina abafise uko kugigimiza akwiye kugwanya ubwoba, birumvikana ko nkuko mubivuze ubwoba ni ikintu gihambaye mu kugerageza mu kugigimiza ni facteur ihambaye cyane abantu bafise uko kugigimiza bakwiye kugwanya. Murakoze cyane gose. Reka twakira abandi ku murongo, twakire Leonce. Leonce urahura komeye?
Nakomeye neza cyane, namwe murakomeye?
Yego turashima. Duzi ijwi yagira telefone, numva umenga uri kure gato.
Oya ndayikimye.
Duga ku ijambo.
Tereke iyo ngwara kweri natwe muhira twadufite umuntu arayigwaye.
Turakumva.
Yana haya ravuga imba yarakaba agasimba natwe dafite n'umwana muhira haya ravuga ukuri zamba ripore arasimba kandi haya todu kuguru hasi.
Mukugerageza kwifasha kuvuga. Abariko aragerageza kugwanya ubwo bwoba canke ni bumwe mu buryo bugerageza agerageza gukora kugira ngo yifashishe kuvuga neza.
Aba haya aragerageza kugira haya kuha haya aravuga aba haya aragerageza kuri ubwoba mupfemwo haya aravuga.
Abimaranye igihe kingana gute?
Ni umwana w'imyaka 6.
Ari buryo munore muragerageza kumufashisha canke kumutwara ku psikologe ngo amufashe abibanye ate?
Oya nta namutwara kwese.
Muragerageza rero kuguma hafi mwumviriza impanuro za muganga kuco mushobaga kugerageza gukora bibashobokeye muzomutware ku psikologe amufashe. Urakoze cyane. Ereka twakire na ego twakire na Novance. Novance uratwumva?
Ego ndabumva ndabaramukije.
Amahoro neza.
Na mahoro. Nanje akabazo mfite. Ari nk'ukuntu ndiye nko kuvuga nkagira ubwoba. Ewe niyo mbuto nk'ijambo sindaritobore neza nkasanga ndaritoze nabi ariko muri jewe numva umengo nobivuga neza ariko bikananira kubivuga. Iyo yaba ari ingwara se nayo bayivura nyine bigakira.
Muganga yavuze ko atari indwara ariko ko ari ikintu kijanye n'inyifato kumbure uguma ku murongo akagerageza kukuganiriza kuko yavuze ko nkuko ubivuze harimo ibijanye n'ubwoba ukwiye gutsinda. Muganga madame niba rutano ko ngo umuvuga mu
ari mike na cyako gusaba ari uko no mora mutumira nk'abahanzi nyene ari nk'abantu ubuheruka kera ukashaka nko kumva ijwi ryabo kubera uba bakumbuye. Nashaka ko dutumire wa muhanzi bita Kajanine. Tukasaba kumva ijwi ryiwe.
Tuzogerageza kumutumira. None hari ikibazo wowe ufitiye madame Nibaruta mu bijanye n'inyifato yo kugigimiza?
Banje nako ngugumiza ahubwo kuvuga kwanje kurananira usinze ururimi mba narukoreshe kutubura nk'ijambo bikanarira ntabwo ngugumiza. Kuvuga gusa niko binanira.
Guserura icyumviro. Kibazo cyiza cyane. Reka twumve madame Nibaruta agerageza kudufasha. Duhereye madame Nibaruta kubijanye n'uwo mwana Leonce yavuze yagendanye ico kibazo, namubwiye ko ashobora kumviriza ikiganiro mu mpanuro zimwe zimwe muza muratanga. Wogira ico uvuze kuvyo yashikirije, naho tukabandanya kuri Novance we yavuga nk'umengo asa n'uwo wewe ikibazo ciwe kijanye no guserura icyumviro si n'ukugigimiza gusa ariko guserura icyumviro aragifise mugabe bikamugora kugiserura.
Mu busanzwe namba uwo mwana ari wafite ikibazo kijanye no kugigimiza uwo wundi rero kumbure byaba ari ibindi bibazo umuntu yogerageza kuraba afasha akanya akabyitondera. Kuko urumva ikimutuma areka gusohora icyo cyumviro bizana n'uwo ariko aragisohora ko uwo bariko baravugana ibyo bibana n'ibintu byinshi. Nibaza ko amwe kwa kise ingwara bita masebe simdoso apa singwara ningora nena yenyene
ukuti yemera
mga kuru wa mwana afise icyo kibazo urumva ko ni wabo mu muryango ari abandi bagifise no kuvuga yuko batoreka ngo gikurane uko kirafite icyo byonona umuntu arasera guhitamwo kwiga ibintu atarashaka kubera iyo ngorane mumbure yarashaka kuba nk'umwigisha cyangwa yashaka kuba nk'umumenyeshamakuru cyangwa ugasanga afite yashaka kuba nk'umu avoka cyangwa nk'umucamanza ugasanga ahisemo ibindi wundi mwuga atari wo afite ingabire kubera kugiginiza kindi urumva ko iyo n'ingorane ikomeye atagira ubuzima muri kazoza atari yifuje kubera ngo akaba bitumwe n'ingorane kanaka nicyo gituma bihera umuntu agomba kuvugwa hakiri kare nk'uwo aba ari umwana wewe biroroshe kubera abakiri muto mukashya hakiri kare bikiza byinshi gusumba ibyopfa mu gihe abandanije afise iyo ngorane ikindi bokwirinda muhira ni ukugira ni ukumutwenga umutwenga kubera avuze ukonya cyane kutamwihanganira ngo mumurindire avuge kandi mumwereke yuko mumutahura muri hafi yiwe uko ariko aravuga ko ari ngorane mugaka kandi ko bishobora guhera bakamuba hasi ntibaze baheraheza amajambo vise yavuge iki bagacamukugira iyindi yumva ibyo bimukomeze ukamuba
murakoze cyane rwose izo mpanuro madame Nibaruta ariko aratanga twizere ko abenshi muri ko murazumva cyane cyane ugwaruka usanga mu bana iyo bari kumwe bariko barakina mugenzi wabo agigimiza mugerageze nk'uko psikologe Nibaruta bivuze kudatwenga umuntu agigimiza kuko nawe nyene madame Nibaruta yavuze ko muri we hari igihe haba arimo ubwoba haba arimo kutiyemera ariko aragerageza kubana n'icyo kibazo ni ikintu gihambaye kumufasha kutamutwenga ukamwihanganira yavuze kandi kutamuheraheriza ijambo ariko ukamwihanganira ukamureka agashikiriza icyumviro ciwe ivyo birumvikana yuko byofasha uyu muntu agigimiza kuri kibazo cya Novance wewe mwavuze yuko kumbure bishobora kuba ari ikibazo cy'ukutiyemera kutagira cyo bita mu gifaransa assurance hari impanuro wo muha zomufasha kuco yokora kugira ngo iyo assurance kukwiyemera kuduge kuzamuke muri we bimufashe kubana n'abandi mu buryo bumeze neza kandi burimo amahoro butekanye kugira ngo nawe nyine atere imbere
kudashikiriza icyumviro mu bantu burya biva ku bintu kanaka biva ku ngene yabayeho biva ku ngene kumbure akiri umwana wasanga ashikiriza icyumviro ugasanga bose baramubujije gushikiriza icyumviro cyangwa ugasanga ntiyari afite ahantu ashobora kumenyera gushikiriza ibyumviro bakabiha agaciro nicyo gituma rero ko kumuha impanuro kanaka ngo ngugira gutya na gutya ntamenye neza icyo byavuye ko cyangwa igihe bishyika kuko ashobora kutagishyikiriza icyumviro ngaha yisanzuye mugabo akagishyikiriza ahandi yisanzuye urumva ibyo byose umuntu agomba kubanza kubikirya nino kugira arabe mbega areka gushyikiriza icyo cyumviro cyiwe bimworoheye kubera iki abarihe abari kumwe n'abande ibyo rero urumva n'ibibazo nkumbura atashoboye kudushyikira ko ngo dushobore kubitahura mu muntu amemano
birumvikana murakoze cyane rwose urumva rero Novance madame Nibaruta ahanuye yuko kumbure uwo mwitura ugashikira kuri kabine Nibaruta y'Ibujumbura canke ku bandi bafasha ibijyanye no guhindura inyifato kugira ngo bagerageze gutahura ikibazo cawe neza na neza aho gihagaze bagufashe neza tubandanye ku murongo twakire Eric uraho neza amahoro ku kibazo canke inyifato yerekeye kugigimiza hari kicimviro canke ikibazo bufise
yego nari iki kibazo agombe ndabe ko ari ingwara bufise nuko yo bishobora kuvugwa ico kibazo nico nari fise
urakoze cyane madame Nibaruta hari ingwara yoba ifatanye nuko kugigimiza
kirese stress uhagarara icyo uruhagarara rurashobora gutuma umuntu agigimiza mu gihe cyanke ubwoba bw'umurengera burashobora gutuma umuntu agigimiza ubundi nta yindi ndwara nzi bifatanye
ari indwara zimwe z'imitsi cyanke bavuga ingwara bavuga za manere zozo mu bijanye no kuvuga zirashobora gutuma umuntu agigimiza canke ibyo byo bibari bindi biri mwijwi neza na neza
mu byo mbaze kugira ko ubushakashatsi nuko umuntu adashobora kuvuga neza hari uduti kuri mu gihimba kivuga umuhogo usanga kikaba tumeze ko byabwiriza kugira ngo ashobore kuvuga neza no kuvuga yuko rero ibyo nibyo nzi mugabo ibindi bijyanye n'imiti cyane cyane ibintu bijya kure cyane mu bijyanye n'ibibazo bishobora kubazwa umunehologe nibaza ko ari we yoheza akabisigira neza
birumvikana mwafashije cyane kubijanye no kwibutsa abantu cyangwa kubwira abantu yuko uko kugigimiza gufise isano n'ubwoba umuntu abafise muri we rero abatwumva abafise icyo kibazo bagendana naco bugerageza kugwanya ubwoba turi kumwe na mediatrice ni baruta psychologue muri Bujumbura mu Burundi ariko aradufasha kumva gutegera no kugerageza gukemura inyifato y'ukugigimiza abamwe bagendana nayo radijwe rya America yasamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda turi mu kiganiro muri Sanga
Ijwi rya America Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya America buri munsi Reba video y'umuno tumwe ku Ijwi rya America ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya America
Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya America adresse ni VOA radio yacu
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turaganira ku bijanye n'inyifato ikibazo c'ukugigimiza korona umunsi wa gatatu aho twiheza ibibazo bijanye n'amagara y'abantu turi kumwe na psychologue mediatrice ni baruta araduha uburyo abantu bashobora kumushikira bashobora kuba bafise iki kibazo canke bafise abana bafise iki kibazo abantu mu kibano bafise iki kibazo cyo kuvuga bagigimiza yavuze yuko ari kibazo gishobora gukemurwa bijanye no kugerageza guhindura nyifato n'ubundi buryo bwinshi butandukanye bakoresha mu gufasha umuntu afise ikibazo cyo kugigimiza madame ni baruta woshikiriza aho muherereye neza na neza i Bujumbura mu Burundi na nimero abantu bashaka kubaronka ko
dukorera kujyarumonde ni umuntu asiye kubarabara rya munobanga renganye ho muha hariho ndingi twa Limba House atabona ko handitse ko kabyenzi psychologue ni baruta hanyuma ni meho ni 79 38 15 15 ego bigo biruguruye ku muntu wese yifuza gufasha
ibindi bibazo none mufasha muri ico kigo kabine ni baruta nibihe abantu bashobora kuba batazi mwabafashisha baje mu bijanye no kugigimiza ariko bashobora kuhabonana n'andi ma service nk'ibi
umuntu yatatori kiro muratse ko bibabaza nk'ibyo onya turabifasha mu buryo butandukanye ari ufite akamo bakiye ku bijyanye n'imibereho yo mu rugo amaku turayafasha abana bafite ibibazo byo mu ishuri turaba amate hariho ibipimo tugira kugira ngo tumenye ingene umwana tumufashe kumenya ingene umwana amerewe ari ababyeyi bakeneye kumenya imigenderanire abana bafite n'abantu bo mu nzu cyane cyane n'abakozi bo mu nzu kenshi na kenshi kuko bene aho namba ndahasanga akabazo imyaka itandatu maze narabonye ko hari ibibazo ababyeyi bajera basigara barakemura abo baba bageje kubarera ugasanga hari ingene babanye bitangiye ngo bimere neza muri icyo gihe rero umwana uwo ari we wese si ukuvuga ngo umwana afite ikibazo urashobora kumujyana ku psikologe kugira ngo utahure ingene yibona mu muryango dukoresheje nk'amatesi bita tesi de famiye cyanke ya matiyaje cyangwa andi matesi nyine atandukanye atuma umwana aserura akamubakiye ku musingi.
Murakoze cyane rwose. Tugarutse kuri uyu mwuga nyine w'abapsikologe babafasha mu bijanye n'inyifato z'abantu, mwaravuze cyane kubijanye twanabigarutse ko mu ntango kubijanye n'ibibazo abantu bagira mu buzima bibatuma bagira inyifato canke bagira n'ingwara batangiye gukura, ukuntu umuntu ashobora kwitaho izo trauma, ibyo bintu byo byarabashikiye, mwogerageza kudufasha gutahura bimwe mu byo abantu bokora kugira ngo babone yuko hari inyifato zijanye n'ibintu baba baraciyemo. Umuntu yogerageza kwifasha gute ego yoza ku psikologe, ariko yomenya gute ati iki kibazo mfise kumbure gishobora kuba kijanye n'ikintu naciyemo nkiri muto canke ikintu nabonye numvise campahamuye umutima?
Ba nibaza yuko icyo nikibazo nyene kirimwe ibintu byinshi rwose. Nitanzwe iyo umuntu atabayeho neza urumva arabyumva arumva nyene ko atamerewe neza mugabo kenshi na kenshi ibikomere abantu bagiye baragira mu bwana cyane cyane iby'imyaka ibiri itatu ine itanu kenshi abantu nakira abo mfasha kenshi ndabafasha mfasha icyo twita abo twita enfant interieur. Umuntu wese arifite enfant interieur, akana kari muri wenyine kaya kana kaciye muri bijya na bijya na bijya biba biri muri we. Ubu rero nari nibagiye kuvuga ko muri ibyo nyine dufasha harimo ibyo kugira gukingira icyo gituma twumvire kugira ishure icyo cyangwa creche hamwe ababyeyi basiga abana kugira ngo twirasire k'umwana amerewe neza. Niburi ntituzofasha bose mugabo hari abana mu gisigara cya Bujumbura bagiye gufashwa n'abahinga iminsi yose bakesesa mu byigwa mu kubasiga muri icyo kigo ababyeyi bakaza kubatora mu masaha kanaka. Mugabo abo bana tuzokora ibishoboka byose kugira ngo tubahe ibikenewe byose kandi twongere dufashe n'ababyeyi babo kubatahura no gushobora kubafata mu buryo bazovamwa abana bazogira akamaro umuryango n'igihugu.
Ni ukuvuga ko nk'umupsikologe arakenewe cyane ku kigo cy'ishuri kugira ngo akurikirane inyifato z'abana
cyane cyane rwose, kuko mu bibazo mpora mpura nabyo ndiyumvira ati none ibi bintu iyo byamenywa iyo hari umupsikologe mu kigo kanaka iyi myaka yose umwana yagiriye ibi bibazo ntibyari kumushyikira, cyari ikintu cyoroshye cyane gukosora kuko umwana umuhaye teste mu bisanzwe umwana aravuga iyo ariko aca mu bihe iyo afite ingorane n'umukozi wo mu nzu iyo afite ingorane nanaka cyangwa nanaka akiri mutonyi biroroshye rwose kubona kuko umwana ntaba aragira bimwe twica ama mekanisme de defense ngo anyegeze. Ni ukuvuga habura abo bantu babafasha nyine mu mashuri habwiriza kuba hari abantu bize ibijyanye n'inyifato kugira ngo babone ibintu hakiri kare babikemure hakiri kare. Nk'abajye banasanga batemba muri adolescence ugasanga baramujyana kwa muganga bakabura ibyo agwaye umuhateste urabibona. Umwana afite kandasi uzoshobora gufata ibiyayuramutwe muri kazoza urabibona hakiri kare urumva ko bishobora gukinga.
Ikintu kirahambaye cyane nk'uko mubivuze gushobora kubona ikintu hakiri kare cyane rwose. None ababyeyi barabitahura canke akenshi muhura niyo nzitizi yaho ababyeyi usanga umenga babifata nk'ibintu by'indwara zo mu mutwe, gukenera umupsikologe n'iby'abantu bagwaye mu mutwe cyangwa n'iby'abantu bameze ukuna kuriya. Ababyeyi baratangwe kubitahura yuko umupsikologe ari umuntu akenewe mu buzima bw'umwana akiri muto.
Ego ba ntibabitahura nyene n'urugamba bisanzwe ikintu cyose iyo kije ari gisa na gishasha kuko ni ngwana hari igihe usanga batariko barabyumva hari igihe nkorera hari abana nk'abo handi mugabo usanga nk'umubyeyi atatahura ingene wamuha igipimo umwana kugira ko umwana adafite ngo hariho n'abandi bavyitabira singirira ndabira fasha gutahura umwana etwokora iki arababyeyi benshi nsigaye mbona babisaba ko umuntu amugirira test psychologique kugira ngo amufashe kumutahura.
Murakoze cyane gose madame médiatrice Nibaruta kuri izi mfashanyo n'impanuro mutanze. Twaganire cyane cyane no munsi kubijanye no kugigimiza ico biva ko n'ico umuntu yovyita singwara nkuko mwabivuze mwatuhanuye yuko twovyita nyinyifato ishobora kugongogwa ishobora guhinduka n'ubufasha bw'abapsikologe. Impanuro za nyuma none dusozera ikiganiro mwo haba abagendana niyo nyifato abari mu kibano abavyeyi mufata kanya mugaha impanuro abatwumva.
Ego iyo umuntu afite ingorane yo kugigimiza uko bwenga niko yongerekana arabibaza ngo bamutwenze ngo acabiheba mugabo sibyo. Iyo umwana agite ikibazo cyo kugigimiza hakiri kare umubyeyi agomba gutahura mbega biza kuki hanyuma umwana ariko aravuga ntamwereke ko yamutesheje umwanya akamurindira akamwihanganira hanyuma niba bifate nk'ikintu kizokwiheza gutyo nubwo rimwe na rimwe birashobora guhera kubera afitete ibintu aba ariko aracamo byahindutse mugabo kenshi na kenshi abantu bayigira igihe kirekire kandi irabababaza cyane ugasanga ubuzima bwabo burabishe. Icyo gituma rero hari abize ibijyanye n'imyifato bize ku makori y'abantu y'abarundi n'abarundikazi bagomba kubafasha gukemura ibyo bibazo bitandukanye biba bikubiye bashyikira mu buzima.
Abafise iyo nyifato nabo nyine ubahanura kubyifatamo bate cyane cyane
icya mbere iyo mugihe yagerageje ko bihera ntibihere agomba kwitura umuhinga yize ibijyanye n'imyifato akamufasha. Mu gihe rero ataramufasha agomba kumenya ati n'ingorane irahera naho bimeze ukuhunya birashobora guhera amaze kumenya ko bihera aca yegera abashobora kumufasha bigahera cyane nawe nyine ashoboye kumenya ingene yifasha akifasha yamenya icyo byavuye ko akagikorera ko ubundi ari nk'umubyeyi yakurikije umwana akabona umwana wiwe atangiye kugigimiza oya kurikiwe agomba guca atangura akamwitwararika bigasanzwe akamuha agaciro akamuba hafi hama bigaheza bigatora inzira nziza binaniranye agaheza kutumije ijyanye n'imyifato.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabashimiye cyane gose madame médiatrice Nibaruta psychologue i Bujumbura mu Burundi afasha ibijanye n'inyifato yadufashije kubitari bike gutegera iyo nyifato y'ukugigimiza ico kogwa haba mu kibano ico abantu bokora kugira ngo bafashe uwo muntu afise uko kugendana kugigimiza. Turagushimiye cyane gose nabafashije gushikiriza ibazo n'ivyumviro navyo nyene vyafashije turabashimiye cyane. Hari mu kiganiro muri sanga cerekeye amagara y'abantu kuri uyu munsi wa gatatu turabashimiye mwese.
Say you love me, and to get up on a story, oh, na story. Paper call, I know, mona money, oh, na money. Oh, let me be sugar, put me lonely, oh, my honey. I'm yeah. Roboto, roboto, baby, get that hoya tumbolo. Drive me crazy, make me polo. I just feel like you, I shock up the bottle. I'm a roboto, roboto, baby, get that hoya tumbolo. Drive me crazy, make me polo. So low, effect me see si zombie, oh, you be zombie, yeah. If una ya to bawa, oh my jaye, oh my jaye, yeah. See mo bad be si si lo, mo mad be shaye, oh mo mad be shaye, yeah. Jaye bit you be get to the morning, oh to the morning. Bamuro go doro go do, baby get down make we don go low, baby go down make we go low. You shot me like a trico go go do, I'ma get bamuro go doro go do. Yeah, you go be my yo lolo. They make you leave me for God, I yeah, no, no. Elephant, no, no, be tambolo. Oh, but we'll be techno, copana. Oh, better international banana. They meet Timothy Sharp, Timothy Kana. Oh, yeah, one time make a copana. Oh, but we'll be techno, copana. Oh, better international banana. They meet Timothy Pan, Timothy Kana. Oh, yeah, make a go for the one corner. Oh, one corner. Oh, so we'll love. Zombie, yeah. If una ya to bawa, oh my jaye, oh.
Radio Ijwi ry'Amerika isamunaniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri shortwave mirongo migufi mirongo wa 19 na mirongo wa 22. Tubibutse ko mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Turi no kuri Facebook, adresse ni VOA radio yacu. Murashaka gushikiriza ibazo n'ivyumviro kuri iyo mihora. Radio Ijwi ry'Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kanya kari imbere. Mugume ku ma radio yanyu. Murakoze.
Ni kiongozi wangu ananipenda leo kuliko jana, baraka zake hazikuishi si kama binadamu abadilikie, ananipenda leo kuliko jana. Unavyonipenda mimi wasinge nisema, na maadui wangu ninawaombe maisha marefu, wazidi kukuona ukinibariki. Ujue binadamu ni watu wajabu sana, walimkana Yesu mara tatu kabla jogo kuwika. Ujue binadamu ni watu wajabu sana, walimsulubisha Yesu Masia bila kusita. Ona Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana, baraka zake hazikuishi si kama binadamu abadilikie, ananipenda.
Chochote kitanikazia, kuingia miguni utanondolea.
kutegemea chochote kitanikazia kuingia mbinguni utanondolea. Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana.